bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubone amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi kuva muri 2020 icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'uwurongoye igihugu uno munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushyira hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashingamateka icyo tubona ni uko bashaka ko inama nshingamateka na nyenguzamateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyine. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe n'umwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu utankarorero utwara mugambwe Kodebu ejo bundi sinzi twita yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru nyabuna nyabuna baracya baramurekura ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu gihugu. Ibi kandi anabivuga kuko umushyikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashyigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyungura ku mugambwe yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe nk'uko uvuga ngo arahwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza y'umugambwe n'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu cyanye ikaba yohungabanya igihugu kira noneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda ugucanye kuriye urumva rero yuko icyuka cya politiki muri make mu Burundi cyifashe nabi. Ibyo rero ntibiteza imbere demokarasi na buhoro buhoro kandi ariyo abarundi bifuza kubamo.
Hari abantu 10 muri 20 bagize urwego nyobozi bw'umugambi bavuze ko baguhagaritse hanyuma baravuga bati ntitwifuza ko gutwara umugambwe twifuza ko koba ukumvikana uyu munsi muri teguye kwabo bantu mushobora kwicarana nabo.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo, ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Ubwa mbere na mbere ingingo ya 49 niba ntihenda y'amategeko ngendegwa ko y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu banga nuko aba yitabye Imana cyanye atagishoboye kurangura ayo mabanga cyanye atari hafi. Urwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminuza, iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe, riri hejuru y'ibiro bikuru, riri hejuru y'inzego zose. Uwo mushikiranganji nareke kwiteza utunyoni natureke tugira ikoraniro kaminuza nta hantu hamwe ku isi birakaboneka umuntu ahani gucyaha atarakoze.
Amwe twoshika mu itegurwa ry'amatora ya 2025 y'abashingamateka n'abakenguzamateka ibintu bikeneze gute? Hari novuga indi nyanyuro mwibaza muzoshyira mu ngiro kuko byagiye biboneka igihe mwakwa FNL mwavuye mujya mu runani munyuma murakora CNL umunsi biramutse bishyitse hari icyo muri yumvira?
Ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi. Ibisigaye simenya ibanga uwo mushyikiranganji w'intwara yo hagati ariwe yemerera imigambwe kubaho igihe kimwe turi mu biro byiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basabye kwemererwa amashengero n'imigambwe yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera uyiharira amazi. Urumva rero ntawo tumwanya ngo reka aja gufuruguta ibyo afuruguta
umwanya wihuta mu gihe umushyikiranganji atoba arakora cyangwa biva ku kambo kanyu mbega muriyumvira kuzohava mujya nko muri za sentare
z'i Burundi ziraza ko sentare z'i Burundi n'ukuri sinanirwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo. Urubanza rwa politiki sinibaza ko rwoborohera guca kuba ari uguta umwanya kandi kira noneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye noneboza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo agufashe gute agufashe iki kandi agoyagoye ni ngorane.